Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ubu ni saa moya n'igice z'umugoroba mu Rwanda no mu Burundi. Mwiriwe nshuti mwese mu duteze amatwi. Turi ku wa gatanu tariki ya 26 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2015 hano muri studio ya gatanu Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema
na Fideni Yongabo. Nanje ndaramukije ndabaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Kaze neza.
N'ukuri ko kuriho nuko abanyarwanda bari mu Rwanda mu minsi 10 gusa batigeze bamenyeshwa impamvu itegeko nshinga rigiye guhindurwa.
Uwo ni Paul Rusesabagina, umuyobozi w'ishyaka PDR Ihumure, avuga kuri referendum iherutse gutorwa mu Rwanda. Iyi nkuru kimwe n'izindi zivugwa mu karere no ku isi turayigarukaho mu kanya gato.
Tuhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu rifise icicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Human Rights Watch, rivuga ko amaleta y'ibihugu vyo ku isi ategerezwa kongereza utwigoro twayo two gushira imbere y'intahe abantu basigaye bagirizwa ihonyabwoko ryo mu Rwanda igihe sentare mpuzamakungu mpanavyaha yashiriweho u Rwanda izokugara burundu ibikorwa byayo mu mpera z'umwaka. Ivyo ishyirahamwe Human Rights Watch ryabitangaje uno munsi kwa gatatu mu kuvuga ko sentare mpuzamakungu mpanavyaha yashiriweho u Rwanda yashitse ku bintu bikomeye bizorabigwa ko ku bijanye n'amategeko mpuzamakungu mpanavyaha, kandi iyo sentare yabereye akarorero sentare mpuzamakungu mpanavyaha yiraye. Ishyirahamwe Human Rights Watch ritangaza ko sentare mpuzamakungu yashiriweho u Rwanda yashizweho n'urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu rujejwe kubahiriza umutekano ku isi mu mwaka w'1994 yegetse ivyaha ku bantu 93 isomera imanza abantu 61 mu gihe yambitse izera abantu 14. Ishyirahamwe Human Rights Watch rimenyesha ko sentare mpuzamakungu mpanavyaha yashiriweho u Rwanda yafashije bikomeye mu gushyira habona ukuri ku byabaye mu Rwanda no guha ubutungane abasinzikajwe n'ubwicanyi. Yamara ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch riranebagura iyo sentare kuba itakurikiranye bamwe mu bari mu mugwi wagwanya ubutegetsi Rwandan Patriotic Front wahagaritse ihonyabwoko. Iryo shyirahamwe ryagiriza FPR kuba yishyura abahutu ibihumbi n'ibihumbi igihe yafata ubutegetsi mu Rwanda mu kuvuga ko ata munywanyi n'umwe wa FPR yakurikiranywe na sentare mpuzamakungu mpanavyaha yashiriweho u Rwanda. Inteko z'igihugu cya Iraq zinjiye mu gice cyo hagati mu gisagara cya Ramadi aho ziriko zigerageza gusubira kwigarurira icyo gisagara leta ya Iraq yatakaje haheze amezi indwi. Ku munsi ugira kabiri w'igitero gikomeye cy'inteko za leta zibifashijwemo n'inteko zidasanzwe zijejwe kurwanya iterabwoba zateye zija mu kibanza kirimwo inyubakwa za leta mu gisagara cya Ramadi, umugwa mukuru w'intara ya Amba. Abagwanyi amajana n'amajana b'umugwi Islamic State bavugwa ko binyegeje mu gice cyo hagati y'igisagara cya Ramadi. Abategetsi b'igisirikare cya Iraq bavuga ko vyitezwe ko inteko za leta zigarurira igisagara cyose cya Ramadi mu minsi mike iri imbere. Umuvugizi w'urunani ruyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruriko rufasha inteko z'igihugu cya Iraq n'ibitero by'indege z'ingwano mu bibanza by'umugwi Islamic State, Colonel Steve Warren aritondera uko abona ibikorwa bya gisirikare by'inteko za leta ya Iraq, mu kuvuga ko naha tankeka ku inteko za leta ya Iraq zizosubira kwigarurira igisagara cya Ramadi ko ruzoba urugamba rukomeye cyane kandi ruzofata igihe. Amenyesha ko bivugwa ko hari abarwanyi bari hagati y'amajana 200 na 50 n'amajana 300 na 50 mu gisagara cya Ramadi n'abandi amajana n'amajana mu bice byo hafi y'icyo gisagara. Tian Zeming, umukozi w'imyaka 19 yaratabawe ari muzima mu gukugwa mu bisigarira by'umusozi wasenyutse uhitana ikibanza kirimo amahinguriro mu manuko bw'igihugu cy'Ubushinwa ku munsi w'Imana. Abategetsi bavuga ko Tian Zeming yatabawe mu masaha ya kare mu gitondo cyo munsi wa gatatu mu kibanza kirimo amahinguriro mu gisagara cya Shenzhen mu ntara ya Guangdong, akaba yajanywe mu bitaro byo hafi yaho aho ubuzima bwiwe butageramiwe. Imigwi y'abajejwe gutabara yashoboye gutabara uwundi muntu yari mu bisigarira munsi ya Tian Zeming, yamara inyuma yaho yitavye Imana. Ikindi kiziga cakuwe ku munsi wa kabiri mu bisigarira vyasambuwe n'isenyuka ry'umusozi mu gisagara ca Shenzhen ku munsi w'Imana urangiye. Abakozi bajeje gutabara bariko bakora bataruhuka kugira batore abo barokotse ku isenyuka ry'uwo musozi ryabaye igihe amazi akomeye yarimwo ivyondo yaca mu kibanza kirimwo amahinguriro ca Shenzhen asambura cyane cyanke yonona inyubakwa 33 harimo amahinguriro 18 n'inyubakwa z'uburaro zitatu irengero ry'abantu barenga 70 rivugwa ko ritaramenyekana Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mwananya kumviriza amakuru twabateguri ababa mu buraro ko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Nigeria bavuga ko inteko z'igihugu cya Cameroon ziriko zirondera abagwanyi b'umugwi Boko Haram zisha abasivile barenga kuri 70 kubw'ibyabo na basirikare binjiye mu mihana yahitwa Kirawa Jimni mu ntara ya Borno babaza abahaba y'abarwanyi b'umugwi Boko Haram binyegeje hanyuma bace batangura kurasa benshi mu baba muri iyo mihana batunzwe nayo bameze kugira bahunga amasasi abahunze bamenyesheje igihe bagaruka umunsi wakurikiye ko babonye hafi y'ibiziga by'abantu 70 bari barashwe umuvugizi w'umugwi w'abagwanyi bo mu karere ka Kirawa Jimni Abbas Gava yavuze ko basirikare ba leta ya Nigeria bariko bakurikirana abagwanyi b'umugwi Boko Haram igihe barasa abantu baba muri ako karere Kirawa Jimni n'imihana iri hafi y'urubibe n'igihugu cya Nigeria aho gihana urubibe na Cameroon cyatanguye kugwanya umugwi Boko Haram kuva umugwi utanga ibitero ku butaka bwacu mu mwaka w'2013 igipolisi mu gihugu cya Israel carashe abanyapalestina babiri basogose imbugita abanyayisraeli batatu hafi y'igice cya kera cy'igisagara cya Yeruzalemu umuvugizi w'igipolisi cya Israel amenyesha ko umwe mu banyapalestina yarashwe mu gitero cy'uno munsi wa gatatu yasandavye buno nyene uwundi asandabira mu bitaro abategetsi bajejwe ubuvuzi bavuga ko abanyayisraeli batatu bakomeretse bikomeye ico gitero cabereye hanze y'ikibanza cya Jaffa Gate ikibanza kigenderwa cyane n'ingenzi ziba zigendeye igice cya kera cy'igisagara cya Yeruzalemu no munsi wa gatatu kandi itororokanizo ry'amakuru ry'ibiro by'iperereza by'igihugu cya Israel Shin Bet bimenyesha ko byahagaritse abanyapalestina 25 bakorana n'umugwi w'iterabwoba Hamas ku vyagirizo by'uko bari kubategura ibitero vy'amabombe n'ibitero vy'abihevyi ku banyayisraeli leta y'igihugu cya Afghanistan yarungitse izindi nteko mu gice kigiramiwe cya Sangin mu bumanuko bw'intara ya Helmand inyuma y'uko abataliban bafashe ibice bitari bike by'ico gice mu minsi mike irangiye ngwanira bandanya mu gihe igisirikare n'igipolisi byashitse gufasha inteko zijeje umutekano nyuma y'iminsi itari mike gutana mu mitwe abataliban batanguye gutera begereza igice cya Sangin ku munsi w'Imana urangiye inyuma y'uko bafashe inyubakwa za leta umushikiranganji ajeje kwivuna abansi w'ifata kibanza Masum Stene Kazai avuga ko afite umwizero ku buryo bwafashwe na leta buzobuza abataliban kwigarurira ikindi gice Ejo kwa kabiri ubwongereza bwarungitse umugwi w'abahanuzi mu bya gisirikare mu karere ka Helmand gufasha inteko zaho kugwanya abataliban.
Iyi gahunda radio yacu tuyibagezaho buri munsi kuri radio Inshuti ya Bose FM 48 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse VOA radio yacu no kuri site yacu ariyo @radio yacu VOA.com. Makuru yo mu karere duhere ku Burundi aho kunshuro ya kane abagirizwa gutembagaza ubutegetsi bumvirijwe na Sentare General Cyril Ndayirukiye yemeye ko ari mu bateguye itangazo ryasomwe ku maradiyo ariko yahakanye ivyaha yagirizwa byo kwica abantu no kubomora inyubakwa General Ndayirukiye yasavye Sentare ku butaha yo muhamagarira General Poncien gaciye ubwenge yahoze ari umushikiranganje wo kwivuna abansi General Prime Niyongabo atwara ibiro bikuru vya gisirikare na General Godefroid Niyombare yari yatangaje ko yafashe igihugu ni inkuru ya Eloge Wirikaneza
bose uko arindwi bagirizwa ivyaha bitatu nyamukuru ugushaka gushira mu ngiro umugambi wo gutembagaza ubutegetsi no guhamagarira abanyagihugu gufata ibigwanisho mu ntumbero yo gutembagaza ubutegetsi kwica abasirikare abapolisi n'abanyagihugu hamwe no konona no gusenyura inyubakwa nyinshi Abanyororo bose bahakanye ivyo bagirizwa ariko General Cyril Ndayirukiye hari ivyo yemanze yavuze ko icaha cyo gushaka guhirika ubutegetsi acemera Mugabo yongeye ko nkuko biri mu itangazo ryasomwe ku maradiyo ku itariki ya 13 kwezi kwa gatanu uyu mwaka n'uburi kiriho ibyo yakoze yari yabigize mu ntumbero y'ubukingira no kubahiriza amasezerano ya Arusha nibwirizwa nshingiro General Ndayirukiye hari n'ikindi yasavye sentare kumukorera mu nta HS kurikira yagize ati ndasavye ko mwompamagarira abantu batatu bakaza ngaha abo nabo ni General Ponce gaciyubwenge yahoza ari umushikiranganje wo kwivuna abansi General Prime Niyongabo umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare hamwe na General Godefroid Niyombare abo bose General Cyril Ndayirukiye avuga ko hari ico bazi mu byo yagirizwa kuko yakorera munsi y'uburongozi bwabo kandi hakaba hari ivyo bamutumye yasiguye ko yari umuhanuzi mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi kandi ko atangabo yari afise agomora canke ategeka muri ico gihe ibindi vyaha vyose yabihakanye acamenyesha ko adashobora kububurana adafise umushingwa manza munganira kuko ivyaha yagirizwa aragacamutwe bishobora no guhanishwa umunyoro w'ubuzima bwose sentare yamubwiye ko kuri uyu wa gatatu nyene imuronse umushingwa manza co kimwe n'abandi bagenzi be batanu bari baje badafise ababafasha kuburana bamwe muri bo babwiye sentare ko nahigiye kubaronsa abashingwa manza bakeneye abo birondereye biyumvamwo urukinja rwababwiye ko iyo umunyoro yasavye umushingwa manza nta muronswe sentare yemerewe kumumuronderera ku itariki ya 15 ku kwezi abashingwa manza bose batatonze muri sentare bari bafatiwe ingingo yo kudasubira gusasa muri urwo rubanza inyuma y'iminsi 3 abanyororo baciye bandikira umugwi CNDH w'igihugu ujeje wateka kazi na muntu ngo baronse abashingwa manza uwo mugwi waravyemeye mbere ku Imana windwi heze icegera c'urongoye CNDH yaragendeye abafungwa mu ihoro rikuru rya Gitega ariko gushika kuri uwa kabiri ntanyisha umugwi CNDH wari bwaronse abo banyororo bagirizwa gushaka guhika ubutegetsi na Major Aloyse Nzokira yari afise umwunganira be n'umushingwa manza wiwe bahakanye ivyaha uwo musirikare yagirizwa mbere basaba sentare ko yoreka gufatira mu kivunga abantu ngo ibagirize ivyaha bimwe kandi amategeko y'u Burundi avuga ko umuntu ahanwa kugatwe kiwe ahejeje kumvirizwa sentare yamubwiye ko azohabwa iyindi sango yo kuza kumvirizwa no gushikirizwa igihano umushikiriza manza zo musabira ubundi yari afise icyo yisangije ni Majoro Richard Hagabimana yavuze ko adatahura ingene yagirizwa ivyaha bimwe n'abantu bafashwe ku itariki ya 15 kwezi kwa gatanu uyu mwaka mu gihe yafashwe ku itariki ya 27 ukwezi kwa gatandatu yanavuze ko dosiye yahawe idakwiye kandi harimo n'ibintu bidasomeka abasirikare n'abapolisi bafunzwe bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi ni 28 bose bafungiwe hamwe mu ibahoro rimwe rya Gitega ku wa mbere w'indwiza niho batandatu bitavye sentare batagira abashingwa manza kuri uyu wa gatatu bahawe isango yo gusubira kuburana mu nta HS kuva bafatwa abo banyororo bavuga ko bari bafunzwe bunyamaswa bitumaho barara ariko kuva ku itariki ya 15 ku kwezi batanguye kurenguka ku nshuro ya mbere mu nta HS abo bafungwa bemeza ko batacituma mu ndobo kikaba ari kimwe mu byo bashimiye sentare eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu mu Rwanda John Rwangomba aravuga ko ubukungu bw'u Rwanda bwifashe neza muri uyu mwaka. Uyu muyobozi avuga ko akurikije uko ubukungu bwazamutse ku gipimo cya 6 n'igice kimwe ku ijana mu gihembwe cya 3 cy'umwaka bizatuma ubukungu buzamuka ku gipimo cya 7 ku ijana ku mwaka wose utaha. Gusa guverineri wa Banki Nkuru Bwana Rwangombwa yemeza ko hari abakigorwa no kwishyura imyenda baba bahawe n'amabanki. Asumta Kaboyi Kigali adufitiye inkuru irambuye.
Imibare yashyizwe ahagaragara n'ikigo gishinzwe ibibarurisha mibare mu Rwanda yerekana ko ubukungu bwazamutse kuri 6.1% mu gihembwe cya 3, ariko guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu wakavuga ko muri rusange uyu mwaka wa 2015 ubukungu bw'u Rwanda bushobora kuzazamuka kugera kuri 7%. Uyu muyobozi avuga ko ibiciro ku masoko byo byazamutse cyane kugeza kuri 4.8% bitewe n'ibiciro by'ibiribwa byiyongereye cyane. Guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu John Rwangombwa yemeza ko ifaranga ry'u Rwanda ryataye agaciro urigeranije n'idolari.
Ikindi nanone tubona ni ku isoko ry'ivunjisha, navuga ko ari habaye wenda kwihuta bidasanzwe kurikije uko imyaka ishize yari imeze. Ubu ngubu kuri 15/11 ifaranga ryari rimaze guta agaciro kuri 7.1%. Ariko nk'uko mubizi ni ikibazo cyabaye ku rwego mpuzamahanga, ndetse twebwe turi hasi cyane abandi bari muri za 20.
Nubwo ubukungu bivugwa ko bwazamutse haracyari ikibazo mu kwishyura inguzanyo amabanki aba yaratanze. Inguzanyo zigera kuri 63% abazifashe bananiwe kuzishyura, bamwe bikabaviramo ko imitungo yabo itezwa cyamunara. Mu minsi ishize humvikanye itezwa rya cyamunara ry'amahoteli menshi, ariko kuri guverineri wa banki nkuru y'igihugu ngo ntabikuba byacitse.
Mbere amabanki yagiraga ibibazo ko kugira ngo uteze cyamunara ikintu ugomba kujya mu nkiko bigafata igihe kinini cyane. Ibyo bikabangamira ishoramari mu gihugu muri rusange. Hanyuma amategeko arahinduka bemera yuko iyo mwajyanye amasezerano wagurije akananirwa kubibahiriza RDB guha icyemezo cy'uko wagaruza cyangwa wagurisha ingwate. Ibi byatumye byihutisha process yo kugurisha ingwate, bisa naho bihindutse ikibazo kidasanzwe, ariko ntabwo ari ikibazo kidasanzwe, ahubwo nk'uko wabonaga iyo urebye inguzanyo zishyurwa neza aho tugeze ubu ngubu ukazigeranya n'imyaka ibiri itatu ishize. Imyaka itatu ishize byari bimeze nabi kurusha ubu ngubu, so nta kidasanzwe rero cyabaye.
Buri mwaka abashinzwe iby'ubukungu bemeza ko ubukungu bw'u Rwanda bugenda buzamuka, ariko ibi bijya bigora abaturage bakigaragaza ibibazo byo kugarizwa n'ubukene bukabije. Kuri bo izamuka ry'ubukungu rivugwa benshi ntibaryumva.
Ubu nkatwe turya rimwe ku munsi.
Genda bona ubukungu butagenda neza ariho ubukene,
ahubwo ayo mafaranga niba yamanuwe natwe tugereho, badukubite ayo mafaranga tugura utumoto twacu twubake n'amazu natwe atugereho.
Ubundi ngendya arimwe ku munsi kubera ndo mucanshu gucinshuro nshatse kuvuga guhingira umuntu uhera mu gitondo saa 12 ukageza saa 6 amafaranga 6,600 yampaye rero ubongera mu rugo nkagera mu rugo mu masaha 7 kugira ngo ya 3,000 nyashakishemo ibyo ba bantu banje bari burye bangombwa ko bifata kuri uwo mugoroba akaba ari bwo.
Mu kwezi kw'ukwakira k'uyu mwaka, Banyisi yatangaje ko ubukungu muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara buzahura n'inzitizi nyinshi hagati y'umwaka 2015-2017, ariko ngo ku ruhande rw'u Rwanda siko bimeze. Izi nzitizi zifitanye isano n'ihungabana ry'ubukungu ku isi, ngo u Rwanda ruzashobora guhangana nazo ku buryo ubukungu bwarwo buzazamuka kugera kuri nibura 7% mu myaka itatu iri imbere uhereye muri 2015. Banyisi ivuga ko ibizazamura ubukungu bw'u Rwanda kuri urwo rugero ari ishoramari mu bikorwa remezo, imishinga yo koroshya ubwikorezi, kongera amashanyarazi no gukomeza kubyaza umusaruro umutungo kamere. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Tukivuga ku Rwanda, inyuma ya referendum abagize umugambwe PDR ihumure baravuga ko abanyarwanda batahawe umwanya uhagije wo gusobanukirwa ibiri mu itegeko nshingiro ryasubiwemo. Ibi byavuzwe na President Paul Rusesabagina w'umugambwe PDR ihumure mu kiganiro na mugenzi wacu Etienne Karekezi.
Icyo cyatangaje cyane cyane ntabwo ari referendum gusa, ahubwo ni uburyo perezida uriho we ari we wenyine wahawe indi myaka 7 ndetse bakamwongera n'indi manda y'imyaka igeze kuri 5 inshuro 2 ikaba 17 bikaba bishobora kuzageza muri 34. Ibyo rero uti uragira uti ibi bintu mwabyakiriye mute? Natwe byaradutunguye nk'uko byatunguye isi yose, ku cyane cyane kubera ko n'abarubanda batora batigeze bamenyeshwa ayo matora akamaro kayo mu minsi itageze ku 10 gusa. Nta kampanye ikozwe, nta bantu bamanutse ngo bajye mu gihugu basure abaturage babwire bati banyarwanda banyarwanda kazi tugiye kongera guhindura amategeko, dore ubwiza bw'amategeko mashya, dore impamvu duhindura yarasanzwe ariho. Ibyo bintu byose byaradutunguye. Kuba rero haratoye 98.4% bagatora guhindura itegeko, ibyo nabyo ntabwo byadutunguye, kuko si ubwa mbere tubona abanyarwanda batora batorera ku bwinshi mu rwego nkurunguru, ntabwo ari gitangaza.
Ahubwo muvuze ko isi yose yatunguye bwa Rusesabagina, ndumva atari ko bimeze, kuko abanyarwanda 98% batoye itegeko nshinga ntibatunguwe na President Paul Kagame, kandi yabisubiyemo atangiza inama mushyikirano avuga ko abanyarwanda bihitiyemo icyo bifuza.
Sinzi niba abanyarwanda bose bari mu Rwanda umuntu yavuga yuko bafite uburenganzira bwo kuvuga icyo bifuza, ariko mu by'ukuri ubundi n'ukuri ko kuriho nuko abanyarwanda bari mu Rwanda mu minsi 10 gusa batigeze bamenyeshwa impamvu itegeko nshinga rigiye guhindurwa. Natwe twabyumvise bavuga rimwe kabiri batanze itariki y'amatora bati ni kuri 18 biba biratunganye ubwo cyemezo kiba cyafashwe 18 abanyarwanda usanzwe uzi bakorera iteka ryose ku bwoba bagombaga kugenda bagakora icyo ubuyobozi bubasaba kugira ngo bukunde buke kabiri.
Gusa ariko atangiza inama mu cyano ku cyumweru President Paul Kagame mu ijambo yavuze yabwiye abanyarwanda n'abanyamahanga bamukurikiraga ko nta muntu n'umwe uhoraho ariko ko indagagaciro inzego ndetse n'iterambere bihoraho. Nk'umunyapolitiki utavuga rumwe na leta bwana Rusesabagina, aya magambo ya President Paul Kagame mwe muyumva mute?
Aya magambo yavuze ni meza cyane. Ni meza cyane kuko yashubije ikibazo President wa États-Unis nawe yigeze gukomozaho muri diskuru ye ari muri Ghana. Igihe yavugaga ati ubundi ikingenzi ni ukubaka inzego aho tukagira inzego zikomeye aho kugira abantu ku giti cyabo bakomeye. Ibyo bintu rero nibyo President Kagame yashubije icyo kibazo nicyo yashubije. Ahubwo gusa icyo dutegereje icyo twategereza ni ukureba niba aya masezerano meza yaduhaye azashyirwa mu bikorwa muri 2017.
Uwo yari Paul Rusesabagina umuyobozi w'ishyaka PDR Ihumure aganira na mugenzi wacu Etienne Karekezi. Ubu naho tugeze muri cya kiganiro aho twumva ibitekerezo by'abakunzi bacu ku rubuga rwacu rwa Facebook. Mu kiganiro yagejeje ku banyamakuru kuri uyu wa kabiri, President Kagame yasobanuye ko yumvise neza ibyifuzo by'abatuye muri referendum, nawe abasubiza agira ati turacyari kumwe. Ku rubuga rwa Facebook twabajije abakunzi bacu aho bumva umukuru w'igihugu ahagaze ku bijyanye no kwiyamamaza mu mwaka w'2017 ubwo manda ye ya kabiri izabirangiye. Nyuma y'ayo magambo, ibitekerezo byabo bakunzi turabisomerwa na mugenzi wacu Eugenia Mukankuzi.
Jean Pierre ati nge mbona ko ashaka kongera kwiyamamaza indi manda ariko mbona bigiye kuzana ikibazo mu gihugu. Renova ati ibwirwa shingiro ryarahindutse na cyane cyane mu kumwemerera gusubira kwitoza, hanyuma ibwirizwa shingiro riremezwa, ikindi gisigaye ni igiki. Sibomana ati yavuze ko yumvise neza ibyifuzo by'abaturage, urumva ko ahubwo yabyemeye. Sinzi niba hari indi mvugo abantu babategereje. Muhirwa ati His Excellency nimbo ni hirebera abanyarwanda, murumva ko kumurekura byaba ari nko kubura amaso ukurikije amagambo ye yemeye kuzatubera umuyobozi mu cyerekezo cy'2050. Edward ati ntavyo guhigira kure, yemwe Kagame azitoza. Aya mahindura agize muri constitution mwibaza ko mobile yayo ari iki? Kwitoza. Emmanuel ati Kagame Paul niwe dushaka. Kwizera ati nakoreha ibyo ashaka ntawe bahanganye. Eroje ati nibaza ko azabikora kandi kuko we atandukanye cyane na nkuru nziza. Uwita Ihuriro France ati ahagaze kuri vision 2050, ni ukuvuga azarekura mu 2050. Ati ibindi ni amacenga gusa, ati ikibazo kiraha, ese President Kagame agerageza gusoma ibihe akigira no ku mateka? Nzabarushimana ati bigaragara ko ari we ugomba kukiyobora kuko nta n'undi bazaba bagihatanira. Theoneste ati twizeye ko ari ku ruhande rw'abamukeneye ari twe banyarwanda. Koma ati aha. Jean-Nepo ati akaboko gafashe ingoma karekura bagaciye hahaha abanyafurika bagorwa.
Arakoze cyane Eugenia Mukankusi utugejejeho ibitekerezo by'abakunzi bacu. Saa moya n'iminota 54 ikigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi. Mu gihe kandi turimo twegereza umunsi mukuru wa Noheli, reka tubumvishe indirimbo Christmas with Friends. Ni indirimbo yacuranzwe na India Are.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles
yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Forever,
if the fates align,
Lord, let it be, let it be.
Hang a shining star upon the highest bough.
Hang a shining star, follow where you are, groom.
And have yourself a merry.
Iyo ni indirimbo Christmas with Friends bivuze Noheri n'inshuti cyangwa se abagenzi yacuranzwe na India Ari. Iyo mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda.
Imbere y'ugusoza ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Ishyirahamwe rihananira agateka ka muntu rifise icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Human Rights Watch rivuga ko amaleta y'ibihugu byo ku isi ategerezwa kongereza utwigoro twayo two gushyira imbere y'intahe abantu basigaye bagirizwa ihonyabwoko ryo mu Rwanda igihe sentare mpuzamakungu mpanabyaha yashyiriweho u Rwanda izokugara burundu ibikorwa byayo mu mpera z'umwaka. Ibyo ishyirahamwe Human Rights Watch ryabitangaje uno munsi wa gatatu mu kuvuga ko sentare mpuzamakungu mpanabyaha yashyiriweho u Rwanda yashyitse ku bintu bikomeye bizorabigwa ko ku bijanye n'amategeko mpuzamakungu mpanabyaha kandi iyo sentare ko yabereye akarorero sentare mpuzamakungu mpanabyaha yiraye. Ishyirahamwe Human Rights Watch ritangaza ko sentare mpuzamakungu yashyiriweho u Rwanda yashyizweho n'urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu rujejwe kubahiriza umutekano ku isi mu mwaka w'1994 yegetse ibyaha ku bantu 93 isomera imanza abantu 61 mu gihe yambitse zera abantu 14. Tonge tubabwira ko inteko z'igihugu cya Iraq zinjiye mu gice cyo hagati mu gisagara cya Ramadi aho ziriko zigerageza gusubira kwigarurira ico gisagara leta ya Iraq yatakaje haheze amezi indwi. Twababwiye kandi ko Tian Zeming umukozi w'imyaka 19 yatabawe ari muzima kumukura mu bisigarira by'umusozi wasenyutse uhitana ikibanza kirimo amahinguriro mu manuko bw'igihugu cy'Ubushinwa uno munsi ku munsi w'Imana. Ababa mu buraruko bushiruseko bw'igihugu cya Nigeria bavuga ko inteko z'igihugu cya Cameroon zariko zirondera abagwanyi b'umugwi Boko Haram zisha abasivile bagera kuri 70 ku bw'ibyabona abasirikare binje mu myana yahitwa Kirawa Jimny. Njuti mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twari twabateguriye bigarukiye ngaha tuboneyeho akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuma Karara Alimas yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguye kuri mikoro mari kumwe nanje Fidel Niyongabo
nanje Edirwema ndabashimiye kandi mbifuriza umugoroba mwiza twongere duhure mu gitondo saa 12:00.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.